Iyi muva ni radio ijwi rya Amerika. Radio ya Amerika isaniranira i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Mwiriwe nshuti mwese muduteze amatwi, muri kumwe na Oriane Itangishaka. Ni wa mwanya w'ikiganiro muri isanga mwumva buri munsi. Ikiganiro muri isanga gitangura saa 10 gushika saa 11 amasaha y'Bujumbura mu Burundi ni Kigali mu Rwanda. Ku munsi wa gatatu tuganira ku magara y'abantu. Ubujana ni ubumuga bukunda kwibonekeza ku bana bavutse, aho usanga bafise umunwa usadutse. Mbega ubwo bumuga bwoba buhari aho muherereye? Mbega mu buzi kwiki? Mu kiganiro muri isanga mukanya turaza gucirya nino ibijanye n'ubwo bumuga. Mu rundi kintu numero zanyu nkuko bisanzwe ku rubuga rwacu rwa Facebook, aho dushobora kubahamagara mugashikiriza ibibazo n'ivyumviro kuri ubu bumuga bw'ubujana. Adresi yacu ya Facebook nkuko bisanzwe mushobora kutwandikira ko ni Radio yacu VOA. Radio yacu VOA, mutwandikire numero zanyu tubahamagare muterere. Ikaze neza mwese.
Muri isanga. Muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Gende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Radio ya Amerika ni wa mwanya w'ikiganiro muri isanga. Muri isanga yo ku munsi wa gatatu ni yerekeye amagara y'abantu. Ubujana ni ubumuga bukunda kwibonekeza ku bana bavutse, aho usanga bafise umunwa usadutse. Mbega ubwo bumuga bwoba buhari aho muherereye? Mbega mu buzi kwiki? Kuba babahereye mu ntara ya Gitega n'ahandi mu Burundi, mu ndwiza, abaganga babinonosoye barategekanije igikorwa cyo gufasha abo bana. Bazokosora ubwo bumuga ku bana bose bazoba bishikiye ku bitaro bikuru vya Gitega, vyongeye bazovugwa ku buntu. Mu kiganiro muri sangare muri aka kanya tugiye kucirya nino ubwo bumuga. Ubumuga bwitwa ubujana ni ubumuga bukunda kwibonekeza cyane muri abo bana rero baba bavutse, usanga bafise uwo munwa umeze uko. Ubwo bumuga buratuma umwana adakura neza kenshi kubitewe n'uko atonswa neza, canke bitewe n'uko imiryango yoba ifise isoni yo kumushira habona, ugasanga uwo mwana arakumiriwe. Reka rero ducije nyino iki kibazo n'abatumire bacu. Twatumiye mushinga ntahe Sylvain Habana bakize, umuvugizi w'ishirahamwe Semabu. Ishirahamwe Semabu rivugira abagwayi, igisata kivugira abagwayi mu gihugu cy'u Burundi. Turaganira kandi na Ismael Nico yishimiye, umuhinga mu bijanye n'ubu bumuga bw'ubujana, akorera mu gihugu cy'u Burundi nawe nyene. Ikaze neza mushinga ntahe Habana bakize.
Murakoze kumikaze kandi murakoze kuba mwateguye kino kiganiro, kuko iyo ngwara mwavuze bw'ubumuga ni ikintu gikomeye cyane mu gihugu, kandi naramukije abatumire abatwumviriza, ndaramukije n'umutumire mugenzi wanjye Ismail.
Murakoze cyane namwe mushinga na Ismail Nico yishimiye, tubahaye ikaze mu kiganiro muri isanga. Yego, turabumva. Ikaze neza mu kiganiro.
Yego, murakoze. Natwe turabashimiye kwa macina kino kiganiro kivingwa rajyanye n'ubumuga bw'ubujana. Turabashimiye n'abatumire bariko baratwumvira.
Murakoze cyane. Murakoze kumbure duhereye kuri mwebwe mushenga nawe nico yishimiye. Mwebwe murakurikiranira hafi cyane iyi ngwara ubu bumuga. Kumbure duhere kuri mwebwe. Iyi ngwara benshi baragira ibibazo byo kuyita ingwara canke ubumuga muri make yifashe gute ubumuga buba bwagenze gute kugira ngo umwana avuke gutya nkuko mwabikurikiranye na hafi cyane kandi musanzwe mubivura.
Eko murakoze ko twaduce kibazo. Ingwara y'ubujyana ni ingwara ikunda kwibonekeza ku bana bato iyo bavute, ugasanga umunwa munsi y'amazuru ntukunze neza, bigatuma umwana adashaka no gufungura atanke ngo avuge niyo yamusakuze. Rero twagize ikintu byo biva ko kenshi kuri iyo ngwara, tubirabye ibintu bitera iyo ngwara ni ibintu biva ku bintu bishya nka bitatu cyangwa bine. Ikintu cya mbere ni mu gihe iyo umubyeyi yibungenze ataramenye uko yibungenze, usanga akunda gufata ibintu by'ibiyayuramutwe, mu gihe hasa bimwe bitango ni alikoro, itabi, mu gihe aba afise inda. Ibyo bintu birashobora kujya ku mwana, ugasanga umwana ari mu nda akiyagira ingorane n'ibyo bintu umubyeyi aba yarafashe. Ibijyanye na alikoro ari byo bintu biva ibiyayuramutwe nk'inzoga ziboreza cyane, abanywa inzoga, abanywa urumogi, itabi usanga ari kaze. Iyo umubyeyi rero yibungenze ibintu byiza ko bifata, kuko biratuma uwo mwana agira ubwo bumuga, ashobora kuvukana ubwo bumuga. Ikindi cya kabiri dushobora kuvuga kuri ibyo kugira umwana avukana iyo ngwara y'ubujyana, ni igihe umubyeyi ashobora gufata nk'imiti itandukanye, bimwe abigira atabizi cyangwa abizi ntamenye igituma agafata ibyo bintu azi ko yibungenze. N'imiti na cyane cyane bita igabanya ibintu byo kugumira mu gisosa bita ngo ni convulsion, bahita amashusho de medikama convulsive. Iyo miti rero nayo niyo umubyeyi yibungenze irakunda guhungabanya ubuzima bw'iyo mbana iyo mwana afite, umwana agashobora kuvukana ubwo bumuga. Ubundi muti bakunda gufata ku bantu bafite indwara zo mu mutwe nk'intandara, imiti ijya miti bakunda kubaha iyo batabyitayeho cyangwa bayimenya hakiri kare, bacasanga igize ikibazo kuri uwo mwana. Imiti bita antipiretiki, iyo miti irakunda gutera ikibazo ku mwana kiri mu nda cyangwa ku mubyeyi yibungenze, ugasanga iyo miti iragiteye ikibazo kuri iyo ndwara, umwana agasanga arabukanye ubwo bumuga. Ikindi nuvuga cya gatatu ibintu bijyanye n'akaronda, bijyanye n'akaronda mu muryango, birashobora gushyikirana ku mubyeyi yibungenze uwo mwana, usanga aragize icyo kibazo. Bibagisha ngo ni antiseda familiyo, ndavuga mu kirundi ni nk'ibintu bijyanye n'akaronda, usanga bikurikirana ugasanga mu muryango haravuyemo umwana umwe yadukanyije icyo kibazo, ugasanga ibi byedoro de genetike ni kondo mu Faransa, umubyeyi kuwo mwana n'umwana azi ugasanga mu mwana azobyara nawe harimo umaze ugira ubwo bumuga. Nibyo nashaka kuvuga byo bitera iyo ndwara y'ubujyana. Murakoze,
murakoze cyane, murakoze cyane. Reka kumbure tugaruke kuri iki gikorwa irisekeza rigiye kuzoba mu ndwiza mu ntara ya Gitega. Turumva ko ishyirahamwe SEMABU rifise nk'uruhara ariko rirafasha muri icyo gikorwa, amashinga nayo habana bakize byifashe gute icyo gikorwa twumva kigiye kuzoba mu ntara ya Gitega, aho abana bagiye kuzovugwa cyane cyane ku buntu kugira ngo bafashwe n'ubu bumuga.
Nagoma mbanze ndiri cyo mvuze gatonya, ariko iyo ubundi cyo mvuze mbanze nshimire umutumire umuhinga Ismael kuko arabisiguye bijya na James amuhigiye. Twe dufasha mu kuvuza abo bana cyangwa n'abakuze, ariko sinarinzi cyane cyane icyo biva ko narinzi nk'izimwe mugabo ndungutse zitatu. Nongere mbiye n'abari kubadukurikirana ko iyo ndwara kenshi cyangwa ubwo bumuga kwari ko batwumvise havuga ubujyana, hari ahandi bakoresha imibare nko mu Kirundo yajya hegereye u Rwanda bakoresha imibare, hari kugira ngo abatwumva baze kumenya ibyo ko tubavuga. Ababa bazi imibare bazi ubujyana tubakora. Rero
turabashimiye
iki gikorwa ndetse gitanguye uno munsi, twagitanguye mwaka w'2018. Ubu twatumaze kuvura abana n'abakuze bagera ku 656. Rero icyo gikorwa ubwo giteguwe kizotangura itariki 8 ku bitaro bikuru by'Ibitega, iyo bita Hôpital Régional de Gitega. Rero ni kuba bitekanijwe ngo twamu tugikora, tubaha ubufasha abafite icyo kibazo, tubagurikira amafaranga y'amatike abakura iyo baba akabashikana aho bavurirwa. tubagarwa kandi tukabagaburira muri ico gihe umwanya bamara ku bitaro bagiye batarabakiye ko bakogwa canke baje gukogwa imbere kwasomana yabo tubagaruka tukabafungurira ama nyuma yaho tugaca tubagira n'amafaranga babakoresheje ku bitaro uko niko muri rusange tubikora nuko bitunganijwe nako tugiye kubikora guhitariki 8 z'ukwezi kwa 5.
Murakoze cyane. Ni ukuvuga uzoza wese cyanke uwifuza kuza gufashwa arabahamagara mukamufashisha uburyo bwo gushika nkuko mwabivuze gufungura byose gushikaho ashitse ni mukano mufasha muri uko kumuvura ubwo bumuga ni byiza cyane. Reka
naho yoba atahamagaye ariko akaba yabonye itangazo ushaka byumva twebwe bikuntu ko shika kuri ico kiringo ku bitaro by'Igitega singwanga banze ahamagaye ni byiza ko biradufasha mugabo ngiye kuri warahamagara agakoresha amafaranga yiwe ashyize ku bitaro amafaranga yari yasubizwa
byiza. Ego tugaruke kumbure kuri kumushinga nahe nico yishimiye kubijanye n'impamvu dukunze kubona ubu bumuga akenshi bukunze kuboneka ruguru si cyane mu gisagara ariko ruguru cyane nkuko babyita mu Rwanda mu caro biba byagenze gute mbega bifise ihe sano kubana mu gihugu hagati kugira ngo baba aribo benshi bakunze kuboneke kwibonekeza ko iki kibazo
bo murakoze kuri iki kibazo mumbadite igituma iyo ngwara kweshi konda gufata abana bavuye bapukiye mu ntara za ruguru ngo bavuze bakunda kwita mu caro mu Kinyarwanda nuvuga abantu bari iyo ruguru hagati mu gihugu hagati ababyeyi niyo bashoboye gusama imbanyi nibake babimenya ko basamye imbanyi kuko nibake bita kuja gupimisha ingwa ecography canke iyo babonye ibimenyetso byabo bitakiza byo mu mihango batashaka kubanza kwibaza icyo byaba byakwitwa byahagaze ugasanga kesi baba basamye namenye ko basamye hanyuma hariya ruguru kesi baze ko inwera gatabi nutwa inzoga abatumirana mu miryango inzoga yahiye bagatumirana abana kanwa itabi kuko twamaze kubona yuko kesi ngwara iva ku bintu bijyanye ni abantu bakunda kunywa alkoro cyari muri make cyangwa inzoga zikaze isongo n'ibindi kana rero kesi niyo mico kiringo cy'aho hantu baba bariye yasamye yigira ikaba ko yasamye kugira agirinde ibintu bimwe bimwe yo kwikingira ko kesi binagiye kwa muganga kumwe wasamye hari ibintu baca bamubuza ati uzuririnda ibi impanuro zo kwa muganga nico gere ko baba bari hagati mu gihugu ni baba babyitaye ngo dusanga babigize gukwiye kutamenya ibyo nasanze ibyo bagiye gukorera ko nakurushaho gise gutyo kibazo usanga abana ba ruguru nabi ngisagara kesi sicyo kimwe kuko mugisagara bobo barabyitwararika cyane ibimenyetso bihindutse ni utakoja kwa muganga.
Murakoze cyane. Ego abanyonyi biradijwe rya Amerika baratangiye guhamagara ku mirongo ya telefone barafise ibibazo barafise ibyumviro ku batumire bacu. Reka duhere ku witwa Raymond Kezimana. Raymond ikaze neza.
Murakoze.
Eduzijwi Raymond ikibazo cyangwa icyumviro. Eduzijwi.
Ati murakoze cyane. Nkunda kubikurikirana kubakurikirana ku mbuga za Facebook nditaho cyane amaposte mushyikiriza bo natange nimero nsomye wagira utabivugaho abaza ati nk'abana baba bari ruguru cyane kure y'aho hantu abaganga bazoca kuraba abo bana barwaye mbego bararonka bararonka informasiyo yuko hari abo baganga cyane namba batagiraho ni iki cyohinduka kugira ubutuma bw'abaganga bw'abo baganga bushyikire umuntu wese kuko izo ngorane zirashobora kuba ziri mu ntara zitandukanye z'igihugu ikindi nashima abaganga ni iki bakora kugira ubwo burwayi burushijeho kuma bubonekana mu bana bari ko baravuka nta kintu gihe n'ubwo tubona byagabanutse nashaka kubatiza gukabwira mpe umwanya abandi mbakure cyane
murakoze namwe Kizimana murakoze turagushimiye ego mushinga nahe nicyo yishimiye kumburira ashaka kutubwira ibijyanye nuko ahora akora muri iki gisata cyane ni hehe muhora muja kugira ngo mumenyekanishe ibijyanye n'iyi ndwara ukwivugwa ukwifatwa muri make hama turagaruka ku mushinga nawe habana bakize atubwire iri sekeza uko bari ko baragerageza kurimenyekanisha nabo nyine. Hallo mushinga na Ismaele muratwumva?
Yego ndabumva.
Ego mwumvise ikibazo?
Ati numvise neza ko biko biratwangarana ndi neza nifata neza.
Ego?
Ko ikibazo natwumvise kandi nuko nibaza ko ari kibazo kindaba. Iko notarwa kwishura n'abakozi bari nabakugira ko
ego cyane
tuvuga amwe banyuka
ego cyane tubasha guhera kuri mwebwe mufisi iryo sekeza
yavuga ati mega abana izindi gishikira mu kicyo nico bavuga ko kiri mu ntamba mufisi kuko uburyo bwo kuba inyesha usanga tutakuvuga tukamenya aho usanga benshi hari abadafite amatelefoni atwata mandoro y'ibyo badashobora dukoresheje tugacisha ku radiyo amatangazo abandi bose bafite amaradiyo ashobora gutwumviriza rero icyo ni kimwe mu ntambami dufite mu minsi mapu tuko tubavuza iyo tugira abaganga bakuru abantu rero tuba dufite intambami ariko tubaza ko tubafite ikitwemesha kuko imyaka mu mwaka w'2018 igihe twatangura imyaka wose twagiye abantu bajya ku 2 ariko uno munsi uko bigenda kuri bigenda ihera niko igitigi cyabo tuvumba acyongera kuko babye nk'2 twagiye aba abantu ijana
murantunga mushinga nahe alo umushinga nahe abana bakize nk'uko umushinga nahe Ismaili yari yabivuze biracwangarara gato kumbure n'abanywanyi niba ariko barutwumva neza reka kumbure tumira mate tugaruke tubagarure ku murongo wa telefone twizere ko biza kugenda neza murakoze cyane turagaruka.
Ijya hirya ariko mata niki uhinyegera ariko abanyabugongere ntabwo njya mbizera muri abanyamitwe
ngo jewe duwibuko
yego rata urumunya rusange kazi kuko nibo bagenda biriyozora nk'inka zabo
ariko birasi muhumuruka mana
shofe wenda banashaka kuri wacu rusange uradutwara neza kandi ndakwizeye
niye kwetu ni bugo
ndiye bugo
wiki nukuvuga ko buri wese muri twebwe yagiye yibeshya ku wundi yapapapapapa shofe twigende kombo taxi yaje
taxi ikorera hafi y'umupaka ishobora gute gutwara abantu baturutse mu mihingo yose kandi bafise byinshi bibatandukanye
kombo taxi Mwite guri wakani mukayezuka huna
La Benevolencia Grola
Radio Ijwi ry'Amerika isamiranira Washington DC mu kirundi mu Kinyarwanda turi muri wa mwanya w'ikiganiro muri isanga ku munsi wa gatatu nk'uko twari bashikirije ni ikiganiro muri isanga cerekeye amagara y'abantu cyo kutuganira ku bumuga bwitwa ubujana abo mu ntara za ruguru mu Burundi cyane cyane zegereye igihugu cy'u Rwanda kumbure no mu Rwanda bayita imibari ni ukuvuga aho umwana avuka afise umunwa usanga usa n'usadutse rero bigasaba yuko agira ukuvugwa cyangwa ugukosogwa kuri uwo munwa bamubaze ubwo bujana kugira ngo begeranye neza umunwa wiwe. Ereka rero tubandanye ku mirongo ya telefone kumwe no kubatumire turi kumwe no musi turi kumwe n'umushinga nawe Sylvain habana bakize bavugira ishira hamwe urunani rw'abavugira abagwaye mu Burundi Semabu turi kumwe kandi na Ismael nico yishimiye akaba ari umuhinga havura ingwara y'ubujana mu gihugu cy'u Burundi. Reka rero tuje ku mirongo ya telefone tubandanye n'abanywanyi b'ijwi rya Amerika babandanye guhamagara turafise uwitwa Nshuti George amahoro neza Nshuti George
mahoro ndabaramukije
urahora komeye
ndashimane kuri
ni byiza cyane ikibazo cyangwa icyumviro kuri ubu bumuga bw'ubujana cyane cyane tubona mu bana
bo niko ndabumva neza ariko ndashobora gushyikiriza icyumviro
ego
nabonye ko no munsi kuri kino kibazo cy'abana babavukanye ubujana sinorinda kubisubiramo ubujana abantu benshi barazi icyo ari cyo gusa nashaka kuvuga ni uko icyo kibazo gikunda kuba kibonekeza cyane cyane ku bana ugasanga ni umwana apfuka afite umunwa usadutse ku munwa hejuru munsi y'izuru ku buryo bishobora kuba bigorana ko yonka neza
ego
ibyo rero mu kibano ngaho tubaye turakunda kubibona naho atari ibintu bikunda gushika ku bana benshi mugabo abo bishika ko rimwe na rimwe turababona tukabona yuko bibatera uruhagarara mu cyane cyane mu kibano aho baba babaye mu buzima n'ukungene bakura evolution y'ukungene bakura bivanye n'uko ikintu bidakunda ko babonka neza hanyuma kandi ikindi nacyo ni uko aba babyeyi baba baravutse bari barutsenye n'abo bana bavukanye ubujana nabo nyine usanga bakurana usanga baba bagufise umwitwarariko w'ukungene barose ibibondo bitameze nk'iby'abandi ugasanga rimwe na rimwe mu kibano baragomba nko kwikumira kivuga nk'uko ibyo rero dukunda kubona aho dutuye ngaha mu kibano kuko mwe n'ibyo bibazo biba byagiye birabashyikira ahubwo rero uko tuba dutomboye mwe n'abagira neza bakaza bakadufasha tuba tugize amahirwe kugira ngo nk'abantu bashobora kumenya mwe n'ayo makuru bate bagende ko ibyo bitaro by'uduteye kugira ngo mwe n'ayo mahirwe ntatarabakika bakosoze mwe n'ibyo bibazo
murakoze cyane ereka tonani ku murongo wa telefone twakire Edrisa Bakungu. Edrisa uraho neza ikaze
ndikomo mu ijambo mere yandi kigali mu Rwanda
njiza
nabashimiye cyane kuri kubasezeza mwadutumiriye kuvuga ngo iyo ndwara nyine izangamira abana cyane nukuvuga ndibariza abakomeza mwadusumiriye uko twakwirinda iyo ndwara nkongera nkababaza ngo ya ndwara kugira ngo babashe kubivura ibashe gukira bisaba iki inama batugira ni iyihe nkongera nkisabira ababyeyi ko bagomba kwita niba bamaze kumenya ko bamaze gusama akajya bitabira inama za muganga isuzumisha inshuro zashu kuva ku mezi atatu kugera ku mezi icyenda kuva ku mwana avutse ni ukuvuga ngo ngo kwishora mu kunywa amatabi wo kwishora mu kunywa inzoga bitabire inama za muganga barengera umwana w'ejo hazaza uzavuka nabaza ngo abaganga nyine bafite ibisobanuro byinshi bagomba kutubwira kugira ngo twirinde iyo ndwara y'ibibari kubera ngo uyu mwana avukanye iyo ndwara y'ibibari nawe no ku ishuri bamubangamira baba bameze ko uwo mwana baba bamukiye mu bandi turashima ko mu Rwanda nyine bayivura bikagenda neza nta kibazo ariko agasigara kwa ya nkovu yangovu kugira ngo isibangamye neza hari imiti babasha gushyira kuri ya nkovu kugira ngo umwana nyine yongere yibone mu bandi bana yongere yumve ko ari umuntu yongere yumve ko afite agaciro mu bandi bana batugira inama y'ibisabwa byose no ku babyeyi kugira ngo umwana agira ubuzima bugereyereye
urakoze cyane Idrisa urakoze kuri ibyo bibazo reka kumbura umuhinga mushinga nahe nicyo yishimiye arashobora kubyishura kuri icyo kibazo cyawe wahereye ko mbega bo kwirinda gutaba ababyeyi amuvuga uti mbega hoba hariho umuti ikibazo ciza umuti ufasha gukuraho iyo nkuvu umwana aba yaronse iyo bamaze kumukora iyo bamaze kumuvura ego duga kwijambo
Yego ndashimiye ndabashimiye ikibazo babadize bakibarije neza. Aya sindego umuntu yo kwirinda gute kugira umwana nasho kuvukana izongwara z'ubujana. Bo icyambere no shaka gutanga impanuro nuko abantu bakunda kuja kubaza impanuro kwa muganga. Hanyuma mu gihe bashatse gufata nk'ibijyanye n'imiti bivanye n'indwara babarwaye abazi baja kubanza guhanuza muganga bakamubwira ikibazo afite akaba n'abapima hama akabwira barashaka kubaha impanuro zikwiye kubwira nyirate gufata umuti wari wose bivanye n'ikimenyetso cy'indwara abonye ngihe aba yibungenze hama kuba mama nabo bibungenze ikintu ushaka gutanga impanuro hari ibintu bakwiye kwirinda nk'ibantu kenshi bakunda kunywa akagwa mukene wango nakagwa sankakerera bakwiye kwirinda kwinywa ibintu bijyanye n'inzoga mu gihe baba bibungenze ibintu by'itabi bo byirinda bo kenshi nk'uko mwabivuze kare ni indwara ikunda kubonekeza kenshi hagati mu gihugu usanga abo bantu kenshi batamenya amakuru cyangwa ingene ibintu byifashe hanyuma ariko ni cyabaye bitangwa n'abaremesha kiyagwa hagati mu gihugu nabo nyene boroswa inyigisho nk'izo ubwo bashobora basigurira abantu bato bato kuko nta mutumba n'umwe udafite abantu b'abaremesha kiyago hamakaba inyigisho uzarababwira babasigurire bo mu gifata bavuga ngo ni EPS education for sante bakaza barabasigurira mu bintu nka mu bihe nka ibyo bibungenze ibintu byo gukora n'ibyo badakwiye gukora na cyane cyane mu kungwara yibujyana ngo abayirinde ko bo kwirinda gufata umuti wari wo wose batangiye kubaza muganga nabaye impanuro abwira ingene bawufata n'abantu bafite indwara zo mu mutwe nabo nyine hari imiti mwimye badakwiye gufata babaje muganga akatemenya ingene abahinyanyurira umuti bakwiye gufata uwari wo hanyuma ikindi nagarutse ko kinini cyo kwirinda bimwe bita alikoro ibiyayura mutwe inzoga kuko usanga benshi usa n'uko n'ubukene usanga bagiye kunywa inzoga barabicyo ko ryorenga babuze n'icyo bakora izo mpanuro ushobora gutanga murakoze
murakoze cyane hama ku muti waba uboneka wereke ujyanye no gukuraho inkovu cyane cyane
none nta muti yetse na uratogwa ngo kuvura iyo ndwara y'ubujyana
aravuze ati
aba ubuhinga bujyanye n'ikuzibaga bakahashona
ego
abone nakajya kugushimira ishyirahamwe sima buvugira abagwayi rirafashe muntu icyo kibazo kenshi cyo gufasha abo bana bafite izo ndwara bavukanye mu kubaronderera abaganga b'abahinga bashobora kubafasha mu kuvura izo ndwara z'ubujyana nazo bakoresha ubuhinga bwa siriviti barabaga bakamenya ingene bahashona neza mwisi mike y'umwana umunwa ugasubira ugaterana neza nawe kuvuga ngo imiti yoyivura burundu iyo miti ntayo keretse abo bahinga b'abaganga ariko nabanyeneye n'akajya kugushimira ishyirahamwe sima buri kugira abagwayi igarisa rimwe kandi umuntu ukize kujya kubaronderera abaganga b'abahinga kandi akashobora no kubavura ku buntu kuko umuntu afite umwana afite icyo kibazo bamubonye baramuhamagara ati urazana umwana wawe tuzo mukuvurira ku buntu tukorose n'itike n'ibyo uzomara iminsi uri kurajya ahantu uvuze uwo mwana urumva ko abantu ari abagira neza cyane babafasha cyane nayo imiti yo kwa muganga burundu ntayiriho ishobora kuvura iyo ndwara se kuyirinda keretse ibyo navuze byo kuyirinda gukora mu gihe umuntu aba yibungenze ikindi gituma nta muti wo kuyirinda ubaho nababwiye yuko ishobora no kuva ku bintu by'akaronda urukurikirane urukurikirane mu muryango ngo nta muti wo kuzira ubaho ego nicyo nashaka kugishyura kuri icyo
ego yanabajije ikijyanye n'umuti wo gukuraho inkovu kuko kenshi inkovu nayo nyene ni ikibazo gituma umwana yumva yikumiriye hoba hariho umuti ufasha kugira ngo iyo nkovu igabanuke cyangwa iveho iyo ariko aragenda kuru
ikijyanye n'inkovu uko umwana bamuvura ko haca iminsi niho inkovu igenda irahinduka yonyine abantu bose benshi barakomeretse baragira inkovu uko umuntu agenda arakura niko n'inkovu nayo ntihinduka aha tuvuga ngo ari umuti bwite wo kuvura inkovu ariko inkovu uko umuntu agenda arakura niko nayo ihinduka abantu benshi barabizi ko twakomeza batukira abana inkovu umuntu yari afite akiri umwana si usanga afite amaze gukura kuko umubiri nawe ugenda uriyubaka wonyine urafite amantikoro cyangwa abasaza b'umubiri bagenda bariforomera umubiri wonyine ugasanga warirabuye inkovu yarafudije kandi kugira inkovu waragwaye nabyo n'ibisanzwe ntabwo byomara amazi
Murakoze. Ego murakoze. Umushinga na Sylvain habana bakizi ya telefone kare katugoye hama turagaruka ku byo muri ko muravuga cyane cyane umushinga nahe nico yishimiye arabashimiye kubona muri muri ibyo bikogwa byo kugerageza gufasha kuvura aba bantu ku buntu muduge ku ijambo mu byo muri ko murashikiriza mbere ko tuva ku murongo.
Bishoboka ukisubiramo
ego twari twa murongo wari wacitse tuko turasigura kubijanye n'iki gikorwa murimo mu ntara ya Gitega cyo gufasha abagwayi kugira ngo tubandanyirize aho ingene kiko kiratunganywa umunywanyi bishu rya Amerika yari yabajije ingene mugenda mu ngo z'abantu kugira ngo mukimenyekanishe cyane cyane mu bantu bato bato hagati mu gihugu bakimenye babiture bashore kuvugwa.
Ego ibyo turafite intamba n'ibyo twakora kandi kogwa kuko uburyo twatangwe dukoresha twasanze ubwo buryo budashikira abantu bose mu gihugu mugabo twaje dutera imbere aho hamwe tuko turakoresha biremesha kiyago ngo naho nagaruka akacaza intamba bagacasha kubyikiranya na imizi y'abanyamwema ugasanga barasinye gatanga baratinye hanyuma akavuga ati abo bantu bagiye kutugamara amatike bagiye no kutugurisha bagiye kutugandaza nacyo gituma twaciye tuva i Bujumbura tujya dushima kubikora ruguru kuko twasanze abantu benshi batinya kuza i Bujumbura nk'umuntu wa ruguru avuga ati bagiye kundandaza noneho karabaye rero mu ncamake turafite ingorane zo kugira bashikire abantu bose mugabo turafite duterukira mu ntara z'igihugu mu burere bw'igihugu abo ni bagerageza bagakoresha ubuhinga bwo kushikana amakuru kure tukacisha ku maradiyo amatangazo ntibaho bukera nani amatangazo yose avuga ku binyamakuru bitandukanye byo ngaha mu Burundi rero niko tubikora ariko twibaza ko bizotera bizogenda biteye abije imbere aho twibaza ko byo kwamushanjwa amagara y'abantu kiretse kutworeza mu gutuma impapuro impusha z'uko abaganga baza niko twokora mu bitaro bya leta tugiye kugishanjwa amagara y'abantu kudufashe nk'uko umuhinga ikimara cyo kwivuga baduhe bajye abantu bitabaremesha kiyago ibyo biracyagira ngo bishikire abantu bose
none kuri ico nyene tukiri kumwe mwifuza kuzovura abana bagira kuri bangahe niwe mugambi mufise kubijanye n'igitigiri mwifuza gushika ko kuzovura
kandi nsanga nta gitigiri kivuga ati ntituzorenza ariko nk'ubu atuko dukora ku ihangiro ryo tusha kuronka abana cyane n'abataravuga bafite imyaka y'abakuze bagera ku 50 ibiharo twiha kugira ngo bidufashe gutegura imiti zike tubura kugira ngo n'abaganga baje hanze umwanya ibyo kubafata ntihazagire umuntu azogira ndakozweho nk'ubu twiterekanya ko dushobora kubaga abantu 50 kuko imaze gushika rimwe gusa tukarenza 50 twagize 52 rero kumutwisihangiro yuko tuzovura 50 ariko naho borenga nibaza ko baganga mbe mfate n'akanya ko kubashimira kuko usanga bitanga aho bagiye mu cya cumba bakoreramo babagiramo abantu bashobora no gutaha isaha 8 z'ijoro bakiri ko barakora bukeye bagatangura gukora isaha 12 z'agatondo rero twebwe igihugu cyabo ntibiteye ubwoba iyo babe benshi nibaza ko bazovuka na tuziba byiza kuko ikihangiro ko mu myaka itatu iri imbere umwana ufatamo n'ibirundi yoba afise umwaka umwe cyangwa imyaka ibiri agifise akagorane k'imibare cyangwa ubujyane nagomba ngira ko mbwira n'abantu ko burya si bijya tubona ku munwa gusa hariho n'ibindi bita ngo ubujyana bw'indani hajya kubibona ku munwa hejuru hari n'abo usanga bafise n'ikibazo indani mu muhogo aho usanga hasamye kujya nyine n'ibyo tubayivura abantu ntibamenye ko ibya ndwara y'ubujyana cyangwa imibari ari hejuru gusa mu cyongereza niba bivuga neza ngo cleft lip cleft palate nimba ari indani n'inyuma rero abantu babyumve n'uwakwita gushyira indani mu kanwa yoza azoronka amahirwe yo kuvurwa
murakoze cyane Ego tubandanye ku murongo wa telefone abanywanye turafise Adolphe. Adolphe amahoro neza. Allo Adolphe, ratwumva?
Ego.
Uraho neza.
Ha?
Adolphe uduhamagaye uri hehe? Kaze mu kiganiro ijwi ry'Amerika.
Kagatunde mu gisagara cya Bujumbura ariko nkambuka mu ntara ya Gitega.
Mhm. Duga ku ijambo.
Ego nkaba nashaka kubaza kuri iyo ngwara y'ubujana.
Mhm.
Nagomba mbaze iyo ngwara yoba iterwa n'umukorobi cyanke yobite ifite umugera uritera cyanke ngoba iza ikwirikirana mu miryango.
Ego yavuze umuhinga yatugiye yuko mu miryango yego birashoboka yuko bishobora kuba biva mu muryango. Ariko ahanini aravuga ati ibi yarabwenge navyo nyene birafise uruhara kumbure araza kongera kutundi umutwe yari yasiguye kubijanye n'ingene ingwara yaduka mu mwana. Urakoze cyane Adolphe. Tubandanye ku murongo wa telefone twakire na Norbert. Norbert uratwumva? Ego amahoro Norbert, ndunzijwi ikibazo cyane cyumviye.
Ndabumva neza cyane, ndabona n'andi mashimire. Ikiganiro ariko se aho ngaho abo bana bafashwa bate?
Norbert, nituko turakumva neza, bishobotse wohagarara ugatumbira mikro neza tukakumva. Hagarara
ndimumuyaga.
Guma ku murongo gato, turakugaruka ko mukanya urondera ahantu hatekanye hamubaze mukanya. Reka tugaruke ku mutumire. Umutumire mushinga nawe Ismail nico yishimiye ikibazo cerekeye uko ukukubagwa kwaba bana kigenda. Mbega bigenda gute? Bimara umwanya ungana iki kugira ngo ubu bugwayi ubu bumuga bubagwe umwana yagiye kubagwa? Umuvyeyi yo kwitega yuko ari igikorwa kinga kimara umwanya ungana gute muri make?
Murakoze kuri ico kibazo. Kugira ubwo bugwayi bukabanuke cyane bimara gute umwana bamuvuye? Iyo umwana bamuvuye neza nyine bakamubwira ivyo kubanza kumubaga n'abahinga babitubereyemwo, umwana amara umwanya mutoye nta kwezi kugira akize yasubiranye, bapfa kumubaga gusa. Imara umwanya muto cyane ibongera ubwoba, ariko nkabona yego no guhamagarira bene igihugu babona abo bana bafite icyo kibazo ko bakwiye kubimenyesha ko izo ngwara zikuba ku buntu. Ukindi nta mijano kuhaba usanga n'ababimenye ndetse n'abo bana usanga bakunda kubanyegeza kuko umenga barateye isoni berekana. Rero usanga abananyegeye mu gihugu ntibamenyekane, ariko icyo nobaremesha iyo ngwara bajyanye abo bana kwa bahinga nk'uko babakora ku buntu bashyize tuzaga makamujyana. Imara umwanya muto nta kwezi imara umwana aba yakibye, ni nk'inkingi imwe cyangwa inkingi zibiri umwana bagiye kumubaga. Rero ubwo nyine bagiye kumubaga cyangwa n'imiti, imara umwanya muto iyo umwana aba yakibye ibongera ubwoko kubatana kwa mbaga ku maganda babizobereyemo. Okay, cyangwa bikunda gukorwa abikora ku buntu tuba tubonye n'akajya ko gushimira na leta yemeye gutanga ako kajyo k'abaganga bashobora kuza bakakubwira bakora mu bana ku buntu.
Murakoze cyane. Reka kumbure tugaruke kuri Norbert. Norbert, turacyari kumwe?
Ndakumva neza cyane.
Yego.
Ndi kubabwira nimaze nshimire ijwi rya Amerika ku kiganiro cyiza mwateguye. Mbona sinzi wenda mu Burundi uko bihagaze, ariko mbona abana mu Rwanda bahuye n'icyo kibazo wenda cyo kuba bavukana n'ubumuga wenda bwo gusaduka umunwa hejuru, babafasha cyane. Ese i Burundi abo bana bitabwaho gute? Bakurikiranwa gute ku ndwara baba bahuye nazo nk'izo ngizo? Ese ubwo burwayi umuntu avukanwe abuterwa n'iki?
Urakoze cyane. Ego, umuganga umuhinga yari yagerageje kubidusigurira kumbure ni waronka kanya uze kugaruka kuri site ya internet ubucumvirize cyose biraza kugufasha. Mushinga naye Silva abana bakize turabizi yuko mukorana cyane n'ubushikira nganje bujejwe amagara y'abantu kuri ico kibazo ca Norbert ku rwego rw'igihugu canke ku rwego rw'amashira hamwe iki kibazo caba bana citabgwaho gute ego nda mushinga nta habana bakize mwumvise ikibazo
Ikibazo nacumvise nagomba imbere ko nacishura mbanze nunganire umuhinga Ismael kubyavuze mu bisanzwe iyo tugiye iyo tubamwe abaganga kugira abavure nta mwanya munini bifata uko maze kubona hari no bashobora gukora mu gitondo bahejeje nka saa mbiri isaha zine akaba atasha tukamutekera indi yubabare akaza kubifatira muhira kuko babashomesha imizizi ikurayo nta ngorane aheza ngo agire kimwe gusa turatekera impanuro ababyeyi babo bana ko hamwe abonye icyo batera ubwoba cyajya kuvura ryegereye rero mu ncamake burya kenshi abahinga cyangwa abaganga tuzana ntibavuga ko ari indwara oya si indwara kuko umuntu aba agendagenda abakomeye gusa baba bashaka kugira ngo amere neza se nk'abandi rero ko icyo gukwa cyitwaweho ikogwa ko tubera mu gihugu twahagurukiye kuko dufihanyo yuko nk'umyaka itatu myaka itanu iri imbere ko ata mwana aba afite umwaka agifite icyo kibazo rero niko ducitwa yaba amashyirahamwe atandukanye akora mu by'amagara y'abantu yaba leta bishimushe bw'amagara y'abantu tubona ko ari ikibazo twese twahagurukiye kimwe gusa intambwe dufite ni uko mu Burundi atabahinga aturaronka bashobora kuza kubaga iyo ndwara tubakuva hanze ibihugu bwacu bakunda kuva rero nubwo twizeye ko mu minsi iri imbere hariho porogaramu kuzoza kwigisha abaganga bo mu Burundi kugira ngo ntizuye turaguma tuzerize turindira ko bava hanze abaza kudufasha kino bikorwa
murakoze cyane
rero ni kibazo kitayeho kuko uburyo buraboneka bwo kubarihira ubushakashatsi bw'amagara y'abantu ntaco budakora mu gutanga impusha kugira abaganga binjire mu gihugu no kubaha aho bakorera rero ni kibazo niko ndaraba kitwaweho mu gihugu cacu kandi twizere ko imyaka itatu iri imbere atamuha turafite umwana akunda mu ndwara amaze gutangira kugendagenda
murakoze ego tugaruke ku mushinga na Ismael nico yishimiye abana baragira ikibazo cyane cyane iyo bariko barakura konswa kuko bafise umunwa umeze kuriya ababyeyi bikabagora turumva yuko hariho uburyo bwo kubaha amata bugenewe abana nk'aba ku muvyeyi yoba afise umwana nk'uyo afise ico kibazo cy'uko umwana we watari karonka neza yokoresha iki kugira ngo amwose ashobore kuronka amata canke amugaburire neza bitaginze kugorana yo wamuhanura iki
aro ego koresha nico kiringo umwana abameze nkuko ari umwana mutoyi biragora umubyeyi biramugora n'ibimworohera ariko ari yaranja nk'ifungurwa akazimufungurira akazikira kujya kumusururu agacakoresha akayika akazaramuha akazaramira nkiko mabirebere naho aramufasha akazaramufyongera kuko no gukweka niba bimeze neza kuko umunwa no gufunze neza ego niyo mpamvu umubyeyi kenshi biramutwara uburyo burebure kuko nawe nyine ntababyishimiye ko umwana we aba yagukanye ubwo bumuga ariko nta kundi icyo akoresha abwira amugaburire ari nk'ifungurwa arazifungura indyo zoroshe akazigira nk'ubuyi azaramutamika kugira zaramira uko kweke nawe nyine biramugora amenye ibyo atari karakora ko ntabafunze umuntu yego nuko nshaka kugisigura kugira abashoboka bari uwo mwana
turumva ko kandi hariho amabibero canke uburyo udukombe abana bakoresha baba batwita gute twari tumvise ko hoba hariho udukombe novuga speciale bakoresha byo bari byo
uko dukombe bakoresha tukomba kumera nk'icyo bisanga ni bibero agakombe gasanga gafite umurumyo urumite ariko akantu hejuru gatoboye umwana ashobora kuzara kwegera mu kinga akamufyondera
turaboneka mu isoko
ashobora kuturonka atari nk'aba bari ahantu hateye imbere rero nk'uko mwabibutse abantu benshi bo mu cyaro cyangwa mu misozi yegereye kure birabagwa no kuronka uburyo bwo kugura ubwo bukombe niyo mpamvu mvuga ko bose bashobora gutwara nimu kumufungurira acakoresha akayiko mukira bamworohereze ashobora gufungura umwana agira ikibazo.
Murakoze cyane, tugaruke ku mirongo ya telefone. Turafise Alexi. Alexi, kaze neza.
Murakoze. Nitwa Alexi. Umwana Alexi merere mu mujyi wa Kigali. Nagira ngo mbaze ubutumirwa iyo ndwara y'ubujana wayibona gute mu bihugu byacu by'ibiyaga bigari? Ese yaba yandura ku buryo bunini cyane? Yaba yandura ku buryo buteye inkeke nangwa se hari icyo abaganga bakora kugira ngo bihagarike?
Murakoze Alexi. Murakoze Alexi mushinga na Ismael. Urumva abajije ku rwego rw'akarere iyi ndwara yifashe gute? Mubona arikira ho na canke ibandanya yibonekeza? Mubibona gute? Hello.
Hello.
Ego
mu kare duherereyemo kuko ndi mu kare kishi nuba ku kigere kitagara ka Bujumbura canke kari mu kiyaya Cimbo. Mukare kikimu ya Cimbo nuko abivuze iyo nkwani kwe ntikunze kwibonekeza cyane kerekitse nkimu mu bihande bimwe bimeze nk'abiri mu misozi kure niyo iyo nkwani mba kije kuba yibonekeza nayo si ino nkimu kare turimwo barashoboye kuyigwanya abana bose nabo barabonetse baravuwe nabo bagisigaye nabo babandanya bahimiriza batanga ubutumire ko aho umuntu wese afise uwo mwana afise icyo kibazo ko yo haroni nimero batatanga kugira aronswe ku buvuzi kubura rero no kuvuga mu kare turimo Cimbo abana nkabo ntiyakibonekeza cyane nuko nje nta mpamvu zo kumva kesi badakuronderera mu madisitrikti mu gihugu ari ryo kire igisagara. Yego, murakoze.
Murakoze cyane. Mushinga na Sylvain habana bakize muri Semabu muri ko marafasha abantu kuronka ubu bufasha bwo kubagwa kugira ngo bamere neza mukaba bafasha ku buntu. None mbega iri sekeza ni ryarangira ubundi ubu buryo bwo kwivuza ubu bumuga buba bugurwa ngahe? Buba busaba amafaranga angana gute? Ni abo bantu batazoronka ayo mahiga ko kuja muri iryo sekeza nkuko muri ko murabahamagarira mu bisanzwe bisaba uburyo bungana gute?
Nisanzwe iyi burya bifatwa nk'indwara nicyo bita ashiriji etetike kugira umuntu ase neza. Nicyo gituma ikintu igikorwa kizimbye cyane aho nibaza ko abarundi abo bana ababyeyi babo nimoshya kuronka amafaranga yo kurira kuko twarabajije aho usanga ari igikorwa gishobora gutwara imiliyoni 6 n'ibihumbi 200. Rero reka cyo ndaruka mpumuriza abarundi ko utazogira amahirwe muri uku muri sekeda ko mu nyuma yaryo nyuma y'amezi 3 tuba turi ko tubakora utazogira amahirwe yo kujya kuvuza uwiwe ntacyo biba kimbitse yamubamye ko ariko nareme kuko nk'uko yadusuye gukora mu kwezi kw'icyenda cyangwa mu kwezi kw'icumi.
Murakoze cyane. Bakoze cyane Radio Ijwi rya Amerika isamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Turi muri wa mwanya w'ikiganiro murisanga kuri uyu munsi wa gatatu. Turi ko twiheweza indwara y'ubujana, imibari, indwara y'ubujana ni hamwe umwana muto aba afise ubumuga bwo kwibonekeza avukana aho usanga afise umunwa usadutse, umuntu usadutse. Rero mu gihugu cy'u Burundi mundwiza abahinga babinonosoye biteguriye gukora isekeza ryo gufasha abo bana bazokosora ubwo bumuka ku bana bahishikiye ku bitaro bikuru vya Gitega. Ibitaro bikuru vya Gitega vyongeye bazovugwa ku buntu. Rero ishiramwe Semaburi rabahamagariye mwese rero bavyeyi muwa mufise umwana afise ubwo bumuga kwitura abo baganga abo bahinga ku bitaro bikuru vy'intara ya Gitega aho bikazoba bitanguye kuva ku itariki 8 z'ukwezi kwa gatanu. Ukwezi kwa gatanu niho bazotangura ubwo buvuzi. Radio Ijwi rya Amerika rero nkuko bisanzwe mubandanye mushikiriza ibibazo n'ivyumviro ku rugaga rwacu rwa Facebook aho mushobora kwandika nimero zanyu tukabahamagara mugashikiriza tukabashira ku murongo mukabaza abahinga n'abatumire kuri no munsi. Ego none mushinga nta Ismaele nkiyo muri komora araba impamvu kumbure umuvyeyi umwe cankuri yabafise ugukekeranya cyangwa gugutinya kuzana umwana wiwe biba bivuye kuki kuko hari gihe twumva bamwe mu bavyeyi bavuga ko batinya gutwara abana babo kwa muganga bavuga yuko kumbure nibakura bizohera bizokwiyugara umuvyeyi nk'uyu wo muhanura iki mbega birashoboka aho umwana avuka ameze gutyo ugasanga uko agenda arakura bigenda birugarika nkuko bobo babikeka
nakoze kuri cyo kibazo mumbatite umwana avukanye ubwo bumuga atagiye kwa muganga niyo shobora guhera na gatoyi uko umuntu wagutse hajya hagutse ahubwo kwakura umwana bamugiriye nabi mu gihe batari kwa muganga kuko ukwakura ni kumubiri ubandanye ukomorora ugacyo bandanya waguka usanga amaze gupfura byo nagora nabwira mukorije aho hatanwe bahasosore abantu abahagutse icyo nuhanura rero abati wari madikisha gituma abye bishanga mijijanya kuvuga iyo umwana mukanye bwo bumuga ikibano cemenga arakengeretse benshi sanga banyegeza ababana bibaza ngo bo batwenga mu kibano sanga iyo barashane gutinya kuza kuberekana kwa muganga niyo mpamvu nanavuze ati yabishobotse bwo kwigisha baremesha kiyago bagashaka gusigura neza kiyo ngwara iyo umwana mukanye akiri mutoyi akira neza atangorane mba bikesha ko ushanganije ugamagara y'abantu ngo uforoma nk'uko basanzwe ubikora ukigisha baremesha kiyago kuko basanzwe ba mu banyagihugu bato bato mu mihana hose bakabegera bakabaremesha bakabakora nk'ubwo bwoba bakabereka yuko byose bishoboka iyo umwana avuye kwa muganga kuko iyo bamugumije muhira iyo umwana bamugiriye nabi gusumba uko bari kubyerekana rero wabuze ati mbega bwo ushaka gukira iyo umwana bamuretse ngo akure ni ushaka gukira na gato hoyi iyo batamaze kwa muganga hakiri kare ngo bamugirire ubwo buhinga bwo kubanza kumubaga hanyuma bamushone bamuhe n'imiti uko imisi mikeye umwana aba yakize iyo batamaze kwa muganga bamugiriye nabi ibi gatere sori nabyo bubyerekera ni nabo nasabye ko cyane nk'uko zandi bikora cyangwa amagara y'abantu kwasha kwigisha no guforoma nk'uko basanzwe bikora kwigisha baremesha kiyago bakaza baratendera hagati mu gihugu kugira basanzwe bikora ku ndwara za malariya n'indwara zo gufungura nabi niyo basanzwe bisibye cyane baremesha kiyago kugira bimeze abantu bajye kwa muganga n'icyo kintu cyo kugishyiramo bo bugenjwe kuba buri hajya hasi nyine ngo n'igisho byo n'igisho ya district baraho hantu cyangwa isande do santi biri yegereye aho hantu n'igisho cyabo cyo zasinyara uwo mwana wonetse nk'uko iyo nubwo ni nk'ubuntu babubonetse bwo kuhamagara abantu bavugwe ngo bubonetse bagasabwa ati abana bakaba baramaze kubayerekana cyangwa kubyidentifya ati bagati abana n'aba barahagwaye mu karere ko bajyanwa kwa muganga kugira ashobore kuvugwa iyo ndwara nayo si ino iyo batanye kwa muganga iyo ndwara ishobora gukira batamushonye kandi yakuze naho bikaba bisaba uburyo burebure kumva umubiri waramaze gukomorora hose murakoze n'iki niyo nshinga ushobora gutanga icyo kibazo murakoze
murakoze namwe bakoze namwe reka tuje ku murongo wa telefone ubundi munywanyi w'ijwi rya Amerika murantunga ndabwiye ko ku murongo wa telefone munywanyi avuye ko ariko mbere yuko dufata kandi kabazo mushinga ntahe haba n'abakize irindi sekeza nyuma y'iri inye rizoba riryari kumbure abatoronka amahigwe kumbure bari mu ntara ya kure cyane cyanke babona bizobagora cyane n'iryari muzosubira kugira isekeza nk'iri kumbure muri uno mwaka nyine
Nika nane mukino cy'amezi kuko amatariki yongora kugira duhe amatariki tuvuga n'ubushikiranganji bw'amagara y'abantu cyane ibitaro tuzokorera ko tuba tuvugana n'umwanya w'abaganga b'abahinga bazoronka ariko icyo nabwira abarundi bari kubatwumviriza ni uko nitwaye za gukora muri ukwezi kwa gatanu cyangwa dusaba gukora mu kwezi kw'icyenda twama tubigira inyuma y'amezi atatu cyangwa ane rero utazogira amahirwe yo kuzana uwiwe aho bukera twamuhaye ikaze azakurikirane mu kwezi kw'icyenda cyangwa mu mpera z'ukwezi k'umunani
murakoze cyane nkuko muvyumvise mu kwezi kw'icyenda muzosura muronke ayandi mahigwe kumbure tuzoronka kanya ko kugarura umutumire mushinga nahe abana bakize asubira bibutse asubire abahamagarire mwitabire ubutumwa bwabo radijwe rya Amerika samiranira i Washington DC.
Shuti bakunzi bacu turifuza kubamenyesha ko radio Ijwi rya Amerika yongereye ibiganiro byayo byumvikana mu kirundi no mu kinyarwanda ku mirongo migufi bita shortwave. Ubu mushobora kudukurikira buri munsi kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatanu guhera saa 12 kugeza saa moya n'igice za mu gitondo kuri kilohertz 7350 kilohertz 9815 no kuri kilohertz 11905. Kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatanu guhera saa 12 kugeza saa 12 n'igice zo ku mugoroba kuri kilohertz 13630 kilohertz 15460 no kuri kilohertz 17530. Radio Ijwi rya Amerika, radio yanyu.
Radio Ijwi rya Amerika ni wa mwanya w'ikiganiro muri isanga turiko turaja ku musozo wacu no musi turako turaganira kubijanye n'ubumoga kubujana mu Rwanda babyita imibari canke ibibari ubujana hamwe umwana avuka afise umunwa usadutse ariko hariho uburyo bwo gukosora ivyo niko nivyo turako turaganira n'abatumire bacu mushinga na Sylvie habana bakize mwishira hamwe Semabur iri koreragerageza gufasha ubwo bumuga mu ntara ya Gitega mu ndwi iza hazoba isekeza ryo kuvura abana bavukana ubwo bumuga. Turi kumwe kandi ku rungwa telefone no mushinga na Ismail nico yishimiye umuhinga mu buvuzi bw'iki kibazo c'ubujana. Reka rero nkuko dusanzwe tubikora duha karyo abatumire batubwira akajambo ka nyuma y'impanuro dusozera duhere kuri mwebwe mushinga naye abana bakize muri Semabu.
Ego murakoze, murakoze cyane kuri maya maduhaye. Jere icyo nosozera mbuga ni kubarikira abari kubaratwumviriza, tubasabe abadafite icyo kibazo bagishikane kure batubwira abitegezwa kuja bafite icyo kibazo kugira ngo aho bukera umubyeyi afite umwana atisahukanenge canke n'ubukuze atisahukanenge aze kugira ngo atabwere. Dusaba ko twe mitse mabu tubasubiye kubarikira abarundi afite icyo kibazo n'abatagifite kugira ngo badushikanirwe ubutumwa kure bishoboka kugira ngo turabe ko buri umwana yoba yaravukanye icyo kibazo nasi twitege abandi bazovukanye icyo kibazo ariko bakivukanye ubu bose bazaronka amahirwe.
Murakoze cyane, murakoze cyane. Ego reka duha karyo n'umushinga nawe Ismail nico yishimiye nawe nyine umuhinga mu byo kuvura ubujana tubwira akajambo ka nyuma dusozera. Murakoze cyane.
Ego kandi turashimiye abatanganije ikiganiro kwa yiyumviriye kuvuga ku iyo ndwara ijyanye n'ubujana. Ubwa mbere ikintu nohereza ko ni indwara umenga yari ikengeretse itigeze yitabwaho cyane. Niyo mpamvu usanga umenga ni mpaka tunze kurondera abaganga bapa hanze ariko nungaba ushobora kuboneka. Ubwo dusanga dufise n'abasiriji specialiste abahinga b'abaganga mu kuvura mu kubaga ariko kenshi dusanga zari indwara zari zikengeretse zititaweho cyane. Tukaba dushimiye rero aya mashyirahamwe nk'iri shyirahamwe na cyane cyane Semapu cyangwa iri pingo kadere d'expression de marade donc ishyirahamwe ritubwira abagwayi bavugiramo ryashoboye kwitaho kino kibazo kijyanye n'indwara z'ubujana kuko zari zaraguye iminsi yahera ntibari nk'iyo bitura. Ariko rero tukaba turebesha ati nabandanye ngo urugamba ariko ko zarasigura yongera arondeza abana kuko ni igikorwa gihambaye cyo kwita babanza kujya guhiga hagati mu mihana itandukanye barondeza abo bantu bagize ibyo ngo bavuhe ngo ubumuga. Ubu rero bukaba ariko baragabanuka buswe hagati mu gihugu kandi nawe akabashishikara barondera abavura abasabira ubufasha ku baganga. Yadusaba rero yuko n'ubushikiranganji bugirwa amagara y'uburezi mu gihugu cy'u Burundi bwosha guhimiriza iyo ndwara nayo ikitabwaho cyane kuko kenshi usanga n'indwara umenga ntiyitaweho mu bushikiranganji bw'amagara y'abantu mu Burundi ntibwitaweho cyane. Izo ndwara ntizitaweho cyane kuko nazo kwibwira zishyira nkama gashya kumujyekanye kuko n'izindi ndwara zitaweho mu kigero kigwanye.
Urakoze cyane.
Abonetse bakarwe
Ego, murakoze cyane gose, turabashimiye. Reka kandi nongere nshimire n'abanyonyi bishwe rya Amerika bahamagaye bagashikiza ibibazo n'ivyumviro. Ndashimiye na Geoffrey Mutagoma yafashije mu buhinga bw'ivyuma. Mwari muri kumwe naho yanitangira ishaka muri micro. Ndashimiye mwese twateramanye, mugira umugoroba mwiza.